mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro n'amakuru turafitiye muri kano kanya. Abanyepolitiki n'abaharanira gateka kazi na muntu bahunze igihugu n'abari hagati mu gihugu cy'u Burundi ntibariko barahuriza ku mugwi mushasho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sévère.
Umugwi hamwe n'uyo kugira ukore uko haba hariho ituze mu gihugu hariho amahoro n'umutekano kugira ngo abantu babonye ibyabaye muri kahise by'amabi anyuranye babivuge umutima uri mu nda tawubarara ku mugono.
Uyu ni Charles Nditije wo mugambwe Iprona utemwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga hahagaze kuri uyo murwi mushasha ujeje kunywanisha abarundi no kuvuga kuri CVR. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwira mwe make ko abahinga mu kwibira mu mazi batuye ibiziga 31 by'abantu mu kiyaga Victoria nyuma yaho ubwato barimwo bagiye kwinezerereza bwibiye muri kimwe mu isanganya ryo mazi rimaze guhitana abantu banshi mu gihugu cya Uganda. Ibitegire by'abapfuye bishobora no kwiyongera. Ubwo bwato uvuga ko bwari butwaye abantu barenga ijana bari biyongereye inshuro zibiri ko bwari bwemerewe gutwara igihe bwihindukiza buribira mu kiyaga hari mu ijoro ryo kwa gatandatu. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashikirije abicije ku rubuga rwe rwa Twitter ko yategetse ku bwato bwose muri ico gihugu bwo kwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none kandi ukagenzura ku buryo igihe cyose bumenyekana amazi burimo n'igituma buhari. Museveni asigura kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kwanjanjura ku buzima bw'abantu. Hariki igipolisi cyatangaje ko bene ubwo bwato umugabo n'umugore wiwe hamwe n'umudereva wabwo bose bapfiriye muri iryo sanganya. Amasanganya y'ubwato arakunze kuba mu kiyaga Victoria gikikujwe n'ibihugu vya Tanzania, Kenya na Uganda. Abantu barenga 200 barapfuye mu bwato bw'ibiyo muri Tanzania mu kwezi kw'icenda nabwo bwavugwa ko bwari butwaye ingenzi zirenze urugero. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika barahagaritse uruja n'uruza rw'abantu ku rubibe hagati ya San Diego muri Leta Zunze za Amerika na Tijuana ni muri Mexico. Inyuma yaho bimukira bagerageje kwinjira ku nguvu muri Amerika ejo kwa Mungu. Abagabo barenga 500 abagore hamwe n'abana barabomoye ku nguvu uruhome rw'abapolisi ba Mexico bituma abasirikare ba Amerika ku rundi ruhande barasa ivyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za Amerika nazo zariko zirakizura ikirere. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryashikirije ko umushikiranganje wa Mexico w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abimukira 500 bashatse gukoresha inguvu mu bihugu baje bavamwo. Ayo makuru avuga kandi ko Mexico itegekanya kurungika abasirikare guhangana nabo bimukira. Ahatwibutsa ko abimukira bashika 5,000 bava muri Amerika yo hagati bashe muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu vyabo bashitse mu gisagara ca Tijuana gihana urubibe n'ubumanuko bwa Leta ya California inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye muri Mexico araheze iminsi. Urusiya bwarareshe ubwato bubiri bwa Ukraine bwongera butembagaza ubwira gatatu nibahadi yirabura ejo kwa Mungu bwagiriza abanye Ukraine kwinjira mu mazi yabo batabimenyeshejwe. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko batandatu bari muri ubwo bwato bakomeretse kandi barahakana ko ataki bakoze bagiriza Uburusiya agasomborotso. Uko gushamirana kwatanguye igihe ubwato bwa Ukraine bukwega ubundi bwari buhereje ubundi bwato bubiri bw'intambara buva ahitwa Odessa mwibahari yirabura buciye ahitwa Kerch Strait ku kivuko cya Mariupol mwibahari ya Azov. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ku inama yihutirwa y'abashikiranganje bajejwe iby'intambara mu ijoro ryo ku Imana. Nawe Nikki Haley ambasaderi yahoze wa Leta Zunze za Amerika muri ONU yashikirije mu butumwa bwa Twitter ko inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yatumwe ko kuri uno wa mbere. radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turacari ku mirongo migufi ya shortwave mu kurindira ko dutezurirwa mutwumva kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 ahandi mukunda mushaka kumva ijwi ry'Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
Wanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abanyepolitiki n'abaharanira gateka kazi na muntu bahunze igihugu n'abari mu gihugu hagati ntibahuriza ku murwi mushasho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR bamwe bavuga ko atacize rutanga kukurongowe n'uwahura twara mu rwutunganya amatora yavyaye Indiane Burundi burimo kandi hakiri n'ivyaha bikorwa nk'ivyo muri kahise abandi nabo ku ruhande rwabo bagasigura ko uyu mugi ugwi ugizwe n'abantu bafise uburambe mu gikorwa c'ubutungane bw'inyuma y'intambara kandi binyankamugayo yo gucyo bakabona kuyo murwi uzokora akazi kawo neza mugenzi wacu akore na Nairobi eroje uri kaneza yavuganye na bamwe muri bo maze adutegurira ino nkuri kurikira
Abakomiseri 13 bashasha bagize umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranya server bemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi ku munsi wa kane w'indwi heze indwi muri bo bava mu bwoko bw'abahutu batanu mu bw'abatutsi umwe nawe mu batwa urongowe na Pierre Claver Ndayicariye yahora atwara umugwi seni utunganya amatora Kubwanshe niko yagize arongoye ishyira hamwe ry'igiteka rihanye hagati y'akazi na muntu uyu mugwi ntacize rutanga aratanga imvo
ubu rero abarundi shaka kwibaza bati none uyu mugwi ugiye gutwagwa n'uwuzwi ko atotinya kuvuga ko ikintu cera kandi cyirabura azwi nk'utera muri aya makuba igihugu kirimwo gihitiyemo aha tuvuga Pierre Claver Ndayicariye amakuba y'u Burundi yatangwa avuye ku matora yararongowe n'uwo mushinga nta 2015 ubu rero bamuzanye bazi ko abarundi benshi bahunze abandi bakicwa kubera amatora yabaye ashigikiwe n'uyo muntu bavuga ko amahinyu yagiye arayaranga ndetse mbere nawe nyene atatinye kwerekana ko ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu hari atatwara umugwi turiyumvira ko agiye kubandanya uko yahora akora ashimisha uwamushizeho
mugabo Jean Hakizimana arongoye ishyirahamwe Volcano isanzwe ariko na Sever asanga izimbo zidafashe
si uko tubibona ahubwo twibaza ko aje nk'umurundi azokora yisunze ineza ay'igihugu n'ineza y'abarundi bose atanu umwe akumiriwe tikaza rero ko n'ukuri bazoshika ku kuzobukuri ko abarundi bose ukuri gushobora kuzofasha igihugu kuva mwibi byagiye biyazingamika igihugu byagiye kunyangwa by'agateka kazi na muntu twibaza ko atankeka azobikora nk'umurundi atazobikora nk'umunyamugambwe kanatsinda umugwi agiye guserukira urafise ibiwugenga aretwaza ko amategeko azokubahirizwa
ayo mategeko umunyapolitike Charles Nditije yemeza ko ari mutu nenge twinshi mbere mu nama nshingamateka n'umugwi w'adasigana ba Iprona bari kumwe ntibayemeje igihe hashirwaho
umugwi hamwe n'uyo kugira ukore uko haba hariho ituze mu gihe hariho amahoro n'umutekano kugira ngo abantu babonye ibyabaye muri kahise by'amabi anyuranye bayivuge umutima uri munda tawubarara ku mugono mugabo no munsi abantu bavuga ibyabaye muri kahise na cyane cyane hariko haba amabi akomeye kuruta ibyabaye muri kahise kandi akigwa n'ubutegetsi buri ko ugomba kumenya ukuri kwa kera kagomba kwiyabagiza akabikabishe buri ko burakora cya kabiri uyu mugwi wishigwaho washyizweho n'itegeko novuga shuramye bakuyemo inkingi ikomeye kuko bakuyemo ubutungane umuntu yabuze wiwe umuntu yahekuwe ko kuri kutarimwo ubutungane ntaco kuzokumumarira byongeye kurekurira abantu ikivunga umuntu atemeye ngo atari kigongwe cyangwa babone yuko agikwiye abarundi bazoheza ngo banywane nico kimwe no kurimira kugwira niko no bivuga
ariko Abdul Kasim arongoye umugambwe y'iperezida zigama ibanga yibaza ko atabukuye kugira amakenga
twihweje ubuhinga bamwe bafise mu bijanye no
gutatura matati mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara turizereza yuko uwo mugwi mushasha w'ukumenya ukuri no kurekurirana na SDR uzorangura neza ibikorwa ushinzwe aha twovuga nka bamwe bamwe basanzwe bakorera kuri ico gisata twovuga nka arizi batungwa nayo de Hakizimana eka no mukuru w'uwo mugwi nyene ndayicariye tekaze n'abandi n'abandi bari mu rya mugwi turabona yuko ari abantu basanzwe bafise ubuhinga kunywanisha abantu kubyo twibaza yuko igikorwa muri imyaka bafise bazokirangura neza noneho abarundi tukashobora kumenya ukuri eka mbere kandi noneho turavye n'itegeko uno munsi rigenga urya mugwi wa Severe turabona yuko ryo ritomoye gusumba kumwaka kumwaka tuzaza turonka icyegeranyo c'ivyo bashitseko maze n'abandi bashobora guterera baterere bose
nditije hari cyahanura
amahoro nituze nidaboneka tuze tubone gushaho umugwi uje kumenya kuri no kurekurininga urimo abantu b'intungane babashinga ntahe batamirwa ijambo kugorore mbwa dufise ibwirizwa bimeze neza dufise kandi nibihe byiza atabutinya kuvuka kuri kugira ngo agira ati baca bacu mutwe ninarivuga ninarimena riramena gatwe
ubwishingwa mu 2014 wa mugwi wari wahawe gutohoza ku vyaha byakozwe kuva mu 1932 Uburundi bwikubukira gushika mu 2008 umugwi wa nyuma ari wo FNL igihe wahagarika intambara ubuzotohoza ku mabiya baye kuva mu mpera z'ikinjana cya 19 abadagi binjira mu Burundi eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
tukiri ku makuru y'Uburundi umushikiranganje w'ikigega ca leta aragabisha abanyamitahe basaba uturusho mu kigo ca leta kijeje korohereza abanyamitahe API ko bazohanwa hisunzwe amategeko mu gihe bazorenga ku masezerano bazoba bagiraniye n'ico kigo Domisiano ndiyo kubwayo yabivugiye ingozi aho yari kuyugurura icese hanishwa gurishwa ry'imisi itatu ryatanguye ku munsi wa kane hari ku mugwa mukuru w'intara ngozi mu Burundi inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ikigo cha leta kijejwe korohereza no gufasha abanyamitahe API cyatunganije iryo hanishwa gurishwa kifatikanije n'ishuri kaminuza ritanga ubumenyi mu bijyanye no gushinga hamwe no gutunganya amashyirahamwe ESG Leonard Sezibere arongoye ikigo API avuga ko hari byinshi byakozwe kugira abanyamitahe boroherezwe mu Burundi bikwiye
kuntanga burundi umwe umwe hari amategeko atatu yakozwe na leta y'u Burundi kandi yemejwe niba inkuru y'isi yose bishyize mu rwego rwayo rwa doing business amategeko nayo akabari ubwa mbere kugabanya amafaranga ajyanye no kwandikisha amashyirahamwe mukaba mubizi yuko yavuye ku 140,000 akajya ku mafaranga 140,000 gusa kugira tworohereze abantu bashinga amashyirahamwe ubwa kabiri aho gushyira ahabonye ibyerekeye gutangwa kw'impushya zijyanye no kubaka n'inyubako ubwa gatatu hariho gushyiraho amategeko yohereza cyane umudandaza yaho ayabishita gahomba cyo bita mu Gifaransa insolvabilité du commerce
igihanishwa gurishwa ryabereye mu ntara ya Ngozi imaze gutera imbere mu bucuruzi buramatari w'intara ya Ngozi amenyesha ko iyo ntara imaze kugira abacuruzi barenga 50 baje kurangura ubihugu byo hanze ibi byateye kwibaza mu mushikiranganje w'igigega cya leta ko hari icyo abo badandaza babagenda bashoye muri ivyo bihugu mu bisanzwe bihingurirwa mu Burundi Domisiano ndiyo kubwayo arongoye ubushikiranganje w'ikigega cya leta asaba abarundi guhurumbira ibihingurirwa mu gihugu cyabo imbere yo kubikundisha abanyamahanga
abarundi iyo mubwiye kugura iki kidandazwa cyahinguriwe ngaha akubwira ko atacyizeye none niyo batacyizeye mugomba cyizeye nande ugasanga n'uwo nyine yarihinguye ku mbure siba rikarabikoresha none mugomba bizokwizerwe nande rero nibaza yuko abarundi kohindura ingendo tukumva neza yuko ibihinguwe ngaha mu Burundi bifite by'ukuri agaciro nk'uko n'ibiva hanze biba bimeze gusi turetse yuko n'ibyo biva hanze nyine kumbure kidashobora kwama dufise uburyo
iyo ndongozi iranagabisha abanyamitahe bafishe ubusa uburusho bahabwa n'ikigo hapa
icyo tubasabye nuko mwokurikirana neza uburusho mutanga kugira ngo amashyirahamwe aburonze akore ibyo yamenyesheje ababirenze ko nabo baheze bahanwe kandi basubize mu kigega cya leta amahera ajyanye n'ubwo burusho ibi turabivuga kubera turazi neza yuko hariho amashyirahamwe avuka kugira ngo aze kononera ayandi bakagenda bakaronka ubwo burusho ugasanga ibyo basabye biri ku isoko basanga ibyo basabye n'ibyo byagiye kubaka amazu yabo ibyo bica bituma babandi baronka bwa burusho bagomba gukora nabo baca basubira inyuma aha rero turasanze neza yuko ababijejwe na cyane cyane ikigo api n'abandi bubikurikirana
abanyamitayi bitavye Yohaniswa gurishwa barashima ingene bashigikirwa na leta hamwe n'ikigo api Zaveranzo Mukunda yaserukiye ishyirahamwe rihingura imitobe mu vyamwa avuga ko bifuza gushorera hanze ibyo bahingura ariko haragahaze asaba ko leta yohinyanyura ku kigo BBN kigejwe kwemeza ko ibifungurwa bihingurirwa iBurundi bikwije ibisabwa
cyo dusaba rero bokongereza nuko bokongereza ingufu na cyane cyane kigo BBN kugira ngo dushobore kwemererwa gushora mu bihugu byo hanze kuko hari ibihugu byo hanze ubitemera cyane ivyakorewe mu Burundi byitwaje yuko kigo BBN hari utugorane gifite rero leta nishyira ingufu mu kigo BBN na cyane cyane api abari bifatamo uruhara kuko niyo korohereza abanyamitahe niyo yokwegera cyane kigo BBN
tukiraho nyene mushya Revenant ajejwe integuro y'imigambi mu ihinguriro rugo forum rikorera mu ntara ya Cibitoke rihingura amavuta akoreshwa mu bimoga mu gitegwa bita pacuri gituruka muri Aziya kiretse ingorane zihariye ico kigo gifitaniye na leta ribe agaruka kugahaze mu vy'amategeko
bijanye n'amakori urasanga kenshi abagwiza tunga abanyamitahe bariko barakora mugabo ugasanga amategeko amwamwe bijanye n'amakori ntiyamenyekanishijwe ugasanga rero ariko hari abahungu cererwa gutanga amakori n'iki bikacabizana ivyo bita ama penalty
ingozi mu buraruko bwo Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarinze arakenuye tuvi ingozi tse twerekeza muri komuni ya Musigati neza na neza mu ntara ya Bubanza ariko turacari mu Burundi hakomeje kuvugwa ingorane nyinshi mu ngo zirimo abayoboke bazebiya ni mu gihe hari abakenyezi bagituratura nyuma yo guhunguka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko basanze hari abandi babasubiriye mu ngo hido nido na mugenzi wacu ibubanza Diane Ndonse
Bamwe mu bakenyezi bayoboka Zebiya ngenda ku mana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ni barasubira mu ngo bari bubatsemwo Maniranzi Jacqueline numwe muri bo icwi rya Amerika ryasanze ku mutumba wa Masare muri komine Musigati atwiganira uko abayeho
cyo narashitse aratwakiranye naranyakira n'abana mu rugo afite undi mugore akira kabiri ibyabaye ndibaza urundi bwose bwarabyumvise hanyuma tashika mu rugo ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifite icyumba kimwe hama je nabwira ati rero nubakira inzu nshobore kureramo abana b'iwanje
yayo bubaki
oya ntayarubaka ndacarindiri nkubuje nakubwiye ko ari muhira cyasabye ndarahana
ibintu biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasabye ko itegeko ry'uko atamugore cyangwa umugabo yubakana n'urenga umwe yubahirizwa umwe mu ndongozi z'umutumba wa Masare ugwiriye ko abayoboke ba Zebiya Hakizimana Sikeri avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari kibazo kibarengeye
wepe kuwa taba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe tinamuhinzu yiwe hamakoya nkako amutahira amubahirize kwafise undi mugore namwubahirize uya muhinzu yiwe hama mureke kwafise undi mugore ati namwubahirize ntangorane ariko uwo mugabo nawe yavuze ati jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzi wanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoshatsa tahaho undi nene
we mwibwica nico nshaka ngo mugitatura nka muntu wa
ico kibazo n'icugwe guko hejuru kuko hejuru barakiyize bavuze ati abo bagore baje muri izongo zabo bantu birukane twese tubasohora mugabo kuko ari kibazo kiyize kugera kwa bura matari cuko abo bagabo batanya abagore kuko aba babataye twebwe ntishobora gushadusohora mu bagore babungabunza mu bagabo
mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye hakaba n'abandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye
shutse inzu nari nasize tubamwo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira handi hantamushira kama nanje arashikiriza inzu yiwanje cyangwa mamba mu nzu yiwanje nawe aramuhigira handi hantaba twese turi babira dutunze twe
Ntangorane mugira batunze muri babiri.
Ingorane nawe urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye. Mugabo ntangorane mu bisanzwe nkaje nko ku ruhande rw'uwanje ntangorane ndende fisi.
Nubwo biruko umuhanuzi wa Musitaneri wa komine Musigati ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Hakizimana Sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo
nk'amatongo bari basanzwe bafise ucusanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemo ariwe ariko arayarima
hanyuma wa wundi nawe yagarutse agashaka gusaba ya matongo yumva yasubire ko kandi bitagikunda kwacu sanga rero ni ntambara z'amatongo ni ntambara zo mu ngo eka ugasanga ni bibazo bigoye guca umuntu atorera umutubwo nyene
ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamara ikiringo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guturugo icyo nacyo gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 250 cyanke kimwe muri ivyo nkuko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana 556 yo mu gitabo mpanavyaha nubwo biruko kubwo umushingwa manza nikeze ntirameba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi kubagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitanye amasezerano n'abambere
amaze kubona ko yamuhebye niyo ashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere ko yamuhebye utarafutwa amaze kubona ko ubakanya mutaye ate kituru utungane akamenyesha uko bimeze kavuga ko ubakanya mutaye hanyuma agaheza kagigwa na cacaha cyo guturugo kwa ntabanduka niho aheza gashasaba kwa ukana ubwo bugeni bwana gugu hanyuma agashobora kugira ubundi bugeni
aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba kwa ukana tavyone uyu mushingwa manza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurije ko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka 3 bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yacu kubwo kwizera kwabo kwa muka kuri zebi yangenda kumana iyo nkoye muri Ekleziya Katolika mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
igisata cy'inyigisho mu Rwanda kivugwamo abanyeshuri biga ibijanye n'uburezi bw'abana bagitangura amashuri maternelle mu rurimi rw'igifaransa basaba leta gushira ibijanye n'ivyo biga mu mbonerahamwe y'imirimo y'abarimu ivo n'imvano y'ico kibazo ko twifashe mu nkuru twateguye na mugenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima
icyo kibazo kiraterwa hanini nuko kugeza ubu hirya no hino mu Rwanda nta mashuri y'incuke ya leta harangwa ahari nayigenga ayashinzwe n'amadini ndetse n'imiryango nterankunga cyangwa se ababyeyi bishyize hamwe bakiyemeza kujya batanga amafaranga ayakabafasha kwishyura umwarimu bakurikiranira abana bageze mu gihe cyo kwiga mu incuke ibyo rero bigatuma bizi ibijyanye no kwigisha abo bana batibona kumbonera hamwe y'imirimo leta itanga kuko nyine nta mashuri bakabaye bigisha mifite ibariko biraca intege aboherezwa gukurikirana bene ayo masomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye
tugira ikibazo cyo kurangiza ntitubona akazi nk'abandi biga mu yandi ma opsiyo ibyo bigatuma tugira n'intege nkeya zo kuba twabwiriza n'abandi bari hasi yacu gukomeza ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke uretse ko wabona amahirwe yo kubona akazi nko mu kigo cya prive ahantu bashinze agashami k'ishuri wenda nk'urusengero nta yandi mahirwe ufite yo kubona akazi ka leta
uwo n'umwe mu biga ayo masomo ku ishuri rya TTC Mururu riherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse no kuba ntaho bisanga mu mbonerahamwe z'imirimo ya leta ipiganirwa ntibanahabwa amahirwe yo gukomeza amasomo ku rwego rwa kaminuza ntahabwa abandi abo rero bagasaba ubutegetsi kwiga ku kibazo cyabo
hari nabo tuba twarushije amanota abo bagakomeza twe ntidukomeze ibyo rero bikatuma tugira ikibazo cy'ibyo twiga niba bidafite agaciro tukibaza niba ku kibazanye ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke ntibaduhereze amahirwe yo kuba twakomeza ngo tugire uburezi burenze kubwo tuba dukuye muri segonderi
icyifuzo nuko leta yadufasha byibuze natwe tukabasha kujya mu mubare w'abantu bahembwa na leta tukajya twigisha tukabona akazi tukajya gukora ibizamini ku karere kimwe n'abandi noneho natwe tukabona umushahara kimwe n'abandi tugahemura nk'umwarimu tukaze kacu tuba twakoze
inzego zishinzwe uburezi aha mu Rwanda nazo zemera ko cyari ikibazo zikavuga ko zigiye kugishakira umuti cyo kimwe n'ibindi bigaragara mu mashuri nderabarezi Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Ministeri y'Uburezi ati
ibi bavuga byuko mu byukuri biga ishami rishingiye kujya kwigisha mu mashuri y'incuke ntibabona akazi rimwe na rimwe bajya gupiganwa ntibahabwa akazi kimwe n'abandi ibi ni kimwe mu bibazo dushaka gukemura bishingiye no kongera imbaraga kuri izi za TTCs kugira ngo amashami dufitemo yose twashyizemo ko tuyakeneye nta mpamvu yo kwiga muri mashami wavamo ntabona kazi kandi aritwe twamwigishije kandi twaramwigishije twifuza ko azaza kudufasha.
Ababiga ibijyanye n'uburezi baragaragaza ingorane zishingiye ku kutabona imirimo ijyanye n'ibyo bize, mu gihe Minisiteri y'Uburezi aha mu Rwanda nayo igaragaza ikibazo cy'abarimu benshi bari mu burezi batarabwize nka kimwe mu by'ibanze bidindiza ireme ryabwo. Ikaba yaratanze igihe ntarengwa cy'imyaka itatu cyatangiranye na 2016 ngo abo bose babe bamaze kwihugura mu bijyanye n'ibyo bakora ibitari ibyo batakaza imirimo. Icyakora kubigisha mu incuke w'iki cyemezo gishobora kutazoroha gushyirwa mu ngiro na cyane ko abahakora atari abakozi bayo. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amashuri yisumbuye nderabarezi agera kuri 16 kandi yose niko buri mwaka ashyira hanze abarangije amasomo muri iri shami rijyanye no kwigisha mu mashuri y'incuke. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tukiri mu Rwanda mu kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'ubuhungiro, abarundikazi bahungiye Kigali barakora imyuga itandukanye abandi bakobwa batamenyereye. Akarona ku mukobwa kati inyama akazitunganya neza kongera akazidandaza. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yishikiye ahakorera uwo mwuga amuyagira iviwe.
Tuhadandariza inyama hano.
Ninje mu iduka ry'inyama mu isoko ya Kimironko mu gisagara cha Kigali, ndasanze umukobwa yambaye itaburiya yera kuko atashimye ko tumuvuga amazina, reka tumwite Beatrice.
Eko inyama z'inka n'inkoko n'amafi.
Icyatumye Beatrice ahitamo gukora umwuga nawe nyine navuga ko utarumenyerewe gukogwa n'abakobwa, nuko yashaka kuva mu buzima bwo gusega utuntu twose nk'uko yabitwiganiye. Avuga ko mu minsi ya mbere byamugoye nk'umukobwa yahunze ari mu mwaka wa gatatu muri kaminuza.
Nabitanguye vuba pe, kandi nari umunyeshuri aho mu ngino nta kazi nari ifite, nari nicaye muhira ikintu cyose saba bigaragara ko ngomba gukora kano kazi kugira ngo ushobore gukomeza mbaho. Nabyo birimo amahanga arigisha cyiki ubwenge, kuko iyo uri wanyu nyine uburi wanyu ushobora gukoresha diplome yanjye jifama kazi. Mu gihe rero turi hanze diplome yacu tatati dufashije niho cyatuvuga ko amahanga yigisha je numva ndi sere yaho guko akashobora kumfasha, nka ashobora kuronka isabuni, nka ashobora kuronka icyo mfungura, nka ashobora kuronka utubusa tunisiga nta kibazo.
Ubu Beatrice asigaye yaramenye n'amazina y'izo nyama zose, avuga ko ubu atakibazo na kimwe bimutera kuko yamaze kubona ko ari akura uburaro n'uburamuko.
Ubizi inyama ndazibingereye nta kibazo. Iyi bayita jare ama, iyi bayita kotereti. Kotereti sadira ni inyama ya hano ku mugongo w'inka. Iyi bayita urubavu. Ijya ni umurizo, umurizo twese turawuzi nta kibazo. Hari ego baragura nta kibazo. Iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Hariyo rero n'iyindi yo kukuboko hano bayita urushyirwa kaboko, ariko yashize ku munsi. Iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho. Byagenze naho biba 10 nta kibazo, ariko naho nyine uyu munsi ndishima nagora.
Izo nyama ni nawe zikata akazitunganya neza, ahajya arikora akata inyama akoresheje ibyuma byabigenewe.
Hagiye umukiriya bivana n'iyo ashaka. Iyo ashaka kotereti hano urugurura gutya inyama ndayikata nta kibazo, ndayikata ntacyo bitwaye. Ego nagorane nta kibazo na kimwe biba bitwaye.
Iruhande ryiwe hari umusore w'umunyarwanda niwe mufasha kudandaza, cyane cyane niyo hageze mu bikorwa adashoboye nko gukata amagufa n'ibindi. Yemeza ko umukobwa wa mbere yatanguye kubona akata inyama ari uwa Beatrice.
Natangiye kubona vuba, ntabwo bimaze igihe.
Wabiboneye
hano? Iyi nayiboneye hano. Mbese nyine hanga ukora byakire n'ibintu bisanzwe ni nk'ubu. Ariko noneho ku ruhande rumwe ni byiza, kuko uramutse uvuze ngo urarwaye ndera byamugabo ngomba gukinga bushiri, ariko urwaye uri kumwe n'uyu nguyu akazi kiba kigoye kirimo ntacyo. Njye mbibona neza, yaraza gukata inyama akamenya kugarura byose arabikora. Uko wenda hari amagufwa atamenya gukata aha.
Uwo Muyigeme ahamagarira bagenzi we kutagaya akazi mu gihe gashobora kubeshaho umuntu.
Ubuzima bwarahindutse si cyo kimwe na kera. Dufate nk'ababyeyi barashobora kudusiporta nk'abana b'abakobwa. Ubu uyu buzima buragoye, ushoboye kuronka ahantu ushobora kugurura ukigwa ukaronka ikintu ushobora gukora icyo ari cyo cyose, byaba byiza utagaye akazi. Akazi kabi umwuga mubi yego ni uwo kuroga umwuga mubi, ariko nubwo si uwo kuroga gusa, ni umwuga ahanini, ni umwuga
atacu gufashije atacu guhaye
inyama zidandarizwa ngaho Beatrice azituma ko mu mabagiro atandukanye mu nzo yiwe akoreramwo yarashizeyo nibikoresho vya none byo gutunganya inyama avuga ko bimufasha no gutunga batoya biwe amenyesha mbere ko hamwe hagize abashaka ko yobigisha umwuga ko bomwegera akabafasha yamara asaba ko babonetse n'abagira neza bomufasha kongereza umutahe canka gakorana n'abandi bakora ibindi ko byo babyiza kurusha Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakeneye no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze nshuti bakunze mariko muratwumviriza Magbire ya Bero yegeranije amajwi hama ingenieur national ashikananga iwanyu nanje Diane na hazitari kumwe kuri micro tuzongera ejo naho twahereye